ingene wokungukira cyane kuri ibi byigwa bya Bibiliya. Nusaba umuntu agufashe. Nusaba umuntu yaguhaye aka gatabo agufashe, cyangwa usaba uwo kwigisha uciye ku rubuga rwacu rwa jewe akaburungu org. Igice gitangura. Nusoma ingingo zose, harimo n'ibibazo byanditse mu ndome z'irindi bara, hamwe n'ibyanditswe bishimika ku byiyumviro nyamukuru. Nk'uko uza kubibona, harimo ibyanditswe byanditse ko ngo soma. Igice cyo hagati. Amajambo atangura munsi yahavuga ngo twinjire mu mizi yerekana ibyo mugiye kubona. Udutwe duto duto twerekana ibyiyumviro nyamukuru. Nusoma ibyanditswe, wishuri ibibazo, wongera urabe n'amavideo. Niwihweza amashusho n'amajambo biri kumwe. Niwiyumvira ingene wo kwishura uwo kubwira amajambo arahavuga ngo harabavuga bati. Igice cya nyuma. Icigwa gisozegwa n'agace kavuga ngo incamake, hamwe na kavuga ngo wiziki. Niwandike itari kuhereje kicigwa. Munsi yahavuga ngo umugambi wo kwishingira, bakwereka ikintu wokora kugira urushirize gutahura ibyo wize cyanke kugira ubishire mu ngiro. Agace kavuga ngo rondera n'ibindi, karimo ibindi bintu wosoma cyangwa amavideo woraba ubyishakiye. Ingene wotora imirongo yo muri Bibiliya. Ibyanditswe bigizwe n'igitabo cyo muri Bibiliya, ikigabane n'umurongo cyangwa imirongo. Nk'akarorero Yohani 17 bisobanura igitabo cya Yohani, ikigabane cya 17, umurongo wa 3.